Mwitangazo yasomeye abamenyeshamakuru ariko batemerewe kubaza ibibazo mu nyuma. Umushikiranganji w'intwari hagati mu gihugu yavuze ko Burundi ufite ivyemezo n'ibimenyetso ko umukuru w'igihugu cy'u Rwanda ari mu bashigikiye abashaka gutembagaza ubutegetsi mu Burundi. Pascal Barandagiye yibukije ko amaze iminsi hafatwa mbere bamwe mu bari mu nzego z'umutekano z'u Rwanda baje guhungabanya umutekano ku butaka bw'u Burundi. Yaciye asaba ko President Paul Kagame n'igihugu ciwe bokwitwarirwa mu masentare mpuzamakungu.
Turiyamirije ubugira kandi igihugu cy'u Rwanda n'umukuru wacu Paul Kagame ku bikorwa bigayitse batanguye gukora kuva mu kwezi kwa Rusama umwaka urangiye mu kwigisha no gushyira mu migwi y'abicanyi bamwe mu mpunzi z'Abarundi bari mu nkambi y'impunzi muri icyo gihugu mu ntumbero yo kwica indongozi no gutembagaza ubutegetsi bwitorewe n'abenegihugu mu Burundi. Dusavye ko Paul Kagame na leta arongoye bitwarigwa mu masentare mpuzamakungu abijejwe akisigura kurako gasomborotso kugira ngo intahe imukubite mu gahanga.
Leon Sengenda Kumana, umukuru w'unane ya DCI Kibiri n'umugambwe Frodebo amenyesha ko ivugwa n'umushikiranganji Barandagiye ari gushaka kwirengagiza ibibazo nyamukuru bihari.
Uko no kugomba na kujuragiza Abarundi ibibazo biri muri iki gihugu ntibyatewe n'u Rwanda, ntibyatewe na Kagame, kuko bifise imizi kure n'ibibazo bijyanye n'isenyuka ry'amasezerano y'Arusha n'ibwirizwa shingiro. Muri Frodebo mu mwaka w'2026 numwaka w'2027 twaravuye muri leta kandi dusaba abashikiranganji batari bake, dufise abashinga amateka n'abakenguza amateka, dufise babura amatara abastaneri n'abaseruka Burundi hanze, kubera ko tubonye ko intumbero ya nkuru nziza n'umugambwe sende depute muri icyo gihe batari ko bagomba kurongora igihugu bisunze amasezerano y'Arusha, abantu bicwa bagatogwa ibiziga mu nzuzi mu mashamba. Aho rero Rwanda n'umukuru wago aruhara abafise muri kubiraba, niba ari cyo kibazo cy'impunzi ari kibazo Burundi bwa bufise nibacishe mu nzira zisanzwe za politiki n'imigenderanire bararaho bubashira kandi baragwara vyeme nta kibazo kiyari. Cyo rero nibaza ko baburiwe bariko bibaza bati none Abarundi zobanda tubahenda gute bazohe bahenda ngo ariko aburanya baburana n'u Rwanda kandi atari byo nta rubaza ku Rwanda n'u Burundi zo kwigira ruba ruzo kwagirwa nande.
Umushikiranganji Pascal Barandagiye yashimiye kandi abategetsi bamaze iminsi bagendera u Burundi harimo Ban Ki-moon umunyamabanga mukuru wa ONU ngo kubona bamwe muri bo barishikiye mu ntara zo hagati mu gihugu byatumye bibonera ko amahoro yasasagaye n'uko bivugwa ko ibintu bicika atari byo. Ni nako kwibutsa ibikurikira:
turiyamirije abo bose baba Barundi canke abanyamahanga birigwa barasya batambaye kugira ngo leta y'u Burundi yicarane n'abashatse gutembagaza ubutegetsi ku nguvu ataho byakabonetse ku isi, ahubwo ababahaye indaro nibabashikirize leta y'u Burundi ibacire urubanza rubakwiriye nk'uko abo bafatikanije muri uwo mugambi mubi baruciriwe hisunzwe amategeko.
Naho umushikiranganji Barandagiye asa n'ubudakurwa ku ijambo ku bijanye n'abashatse guhika ubutegetsi abatavuga rumwe na leta bamuhanura guhindura imvugo n'ingendo. Leonce Ngenda ku mana
uzanye dialogue uzanye kukuganira abantu baza kuganira urubya ryavuye mu biganiro byose barabyanze bazana ibyigwanisha bace batuma n'abandi bafata ibigwanisha ureka abo bagize ngo bavye gusenyura leta. Hariho n'iyindi mikwi imaze kuvuka ivyo twe twarabisezereye twarumvise za fore buzivugwa twarumvise leta tabara zivugwa twarumvise n'ubundi mugurongo nitwa zabampemba nuko ntazi uko witwa kandi iyo migwi nibabandanyuka bakagumba shira imbere inzira y'ingwano nkuko mbona ariyo bafashe bakanje ibiganiro rindira mu kapazo cyo ngahagende ntagira ikivamwo nkuko bari kubaryumvira ngo ishami hoza makungu ni cyaratsinzwe inyo European yatsinzwe inyo African yatsinzwe akarere katsinzwe rindira na mu kapazo y'ingwe nkuko Museveni bavuga ngo yatsinzwe bibaza ko mu kugumiza ibigwanje mu gihugu by'ibizozana amahoro burya ni babandanya banzana iyo nzira je nama nabivuze kuva mu mwaka 2011 bakaba baca banza nta mu cyamana.
Leta y'u Burundi menyesha ko yamaze kwitwarira umushingwa manza w'umubirigi Bernard Menge na televiziyo y'abafaransa France 3 kubera amasanamu yerekanywe bavuga ko mu Burundi hariko habeho nyabwoko mu ntara ya Karuzi kandi ya masanamu yafatiwe mu gihugu kimwe cha Afrika y'uburengero. Umushikiranganji w'intwari hagati mu gihugu abivuga ku izina rya leta yanasavye umunyamabanga mukuru wa ONU Ban Ki-moon gusaba ibihugu byafatiye ibihano abategetsi bamwe bamwe b'Abarundi kubibakurako. Eloge Burikaneza, Bujumbura, Ijwi rya Amerika.